Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Hajiwe nzamba gateka kawe, tulabara mkije, kaze kuligia sango, ya makuru mkirundi, tulikuwa gata nda tugine kerezo, ya chumine chaenda miandagaro, amakuru tuwabateguri ya gizgo ningi ngonguru nguruzi kulikira. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aranegura ko barundi baba hanze atacu bamariye igihugu akibaza ico mashure bize abamariye ibinegurwa n'abakurikirana indero ko bakabona ko ahubwo abatwara igihugu aribo bafise uruhara ntangere ubwa mbere muraza kuzumva murano makuru mu kiganiro ku isoko curuna ni ngoma radio tuza kugaruka ku rwego rw'ubutungane aho abacamanza bashasha ba sentare nta inyuzwe baherutse kurahira mu kanya twinjira mu idunizo ijyana makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Amakuru twabateguriye tuyahere kwino nkuru iciye ku masonga aho igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose arico gihano sentare nkuru y'igihugu mu ntare ya Muyinga mu ntare y'Ikibiriraho kuri uyu wa gatanu yahanishije Jean-Claude Bigenda ko akaba yagiriwe n'icaha cyo kugandagura umuhabara wiwe Alexine Musabgasoni kandi yabiteguye nk'uko icariho cyo umucikiriza manza wa Republika yari yamushengeje yabishikirije sentare Jean-Claude Bigenda ko akaba ari umwigisha yahora akora ku ishure shingiro ya Machazo muri komine Gasogwe akaba yaburanye yemera icaha ariko akavuga ko yatwawe n'ishavu kuko ngo yaramaze iminsi yumvise ko Alexine Musabgasoni yari mu nzira yo kumuheba naho bari bafitaniye abantu umunani nyakwigendera akaba yarasangiye umugabo na mukuru we Jean-Claude Bigenda ko akaba yagandaguye uwo mukenyezi umusogosi mbugita munsi y'ibere aho yaramusanze ateramanye n'abandi ku kabare Nena bibagiye mu ngingo nkuru nkuru yano makuru incabwegenze abarundi baba mu mahanga ntaco zikora kugira ngo ziterere mu iterambere ry'igihugu ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabivuze kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu bonano yagiranye n'abatari bake muri abo barundi baba mu mahanga mbere umukuru w'igihugu yibaza akamaro k'inyigisho mu mashure akabona ahubwo ko igikomeye ari uguca kenge kugira umuntu ashoboye kwibeshaho n'ivyo amashure menshi ngo nta kamaro tumukurikire
abandi bateje imbere n'indero mu ishure ko bizi mwebwe nari muti mugeze ivyo mwize biri hehe ntidufise abizi abadoktera abayenjeniye ntitubafise mbwira none wumva inyigisho mu mashure ariyo mva gutera imbere reka ndabatorera umuti bari mwese muciye mucereza ko mufise ishure ryinshi Siase sans conscience, est-ce que vous avez l'âme? Vous avez étudié, vous avez l'âme? Vous avez la conscience? Vous avez la conscience, est-ce que vous avez étudié? Cette science que vous avez étudiée, de quoi ça sert au Burundi? Siase sans conscience, n'arrive Mugabo avec un formatage. Conscience, zéro. N'est-ce que tu as la terrible? Nous devons voir comme un chou? Sans courir, y a kugira azaje kwicira igiti sokuru yacura ikiya kirimwe kugira azabaze sekuru azabaze ubwato sokuru yarazi kubika inyama mwaka wose ata Afrika afise yari yita abashura ngaha ubwenge n'ubumenyi mu bazo bitandukanye vuzete formate Tishaka kutera imbere rero tumeze.
Uwo akaba ari Evariste Ndayishimiye umwimbo rero w'indero ngo ntumva ku bantu ahubwo uva ku batwara igihugu ibyo bishikirizwa na Irari n'ibizi yakurikiranira hafi bijanye n'indero akaba yahoze arongoye n'urunani ruhurikiyemwo abigisha umukuru w'igihugu akwiye kurondera icuka ciza mu gihugu kugira umwe umwe wese aronke umutekano iyaje azanye umutahe avuye hanze aje guteza imbere igihugu ciwe ni mwumvirizo
Iyo mvugo n'ukuri irababaje kandi ni imvugo itaribereye ku mukuru w'igihugu. Niyo heza mu gihe igihugu cigishije abantu, hama benshi bakazubona bariko baraja hanze, hama benshi ukabona yuko n'abari mu gihugu inyigisho baronse deshoboye guhindura ikintu mu gihugu kuzana impinduka mu gihugu mu vyerekeye inyifato, mu vyerekeye intwaro, mu vyerekeye ubuhinga, abantu bashobora guhindura inyifato canke ngo bahindure igihugu kije mu iterambere. Aha makosa na heza ngwa tabge kwa rundi bakorera hanze cyangwa kumenya igihugu wari we wese kuko mu bisanzwe nibyo iyo igihugu kiriko kiratanga indero cyangwa umuvyo ariko aratanga indero abayiteze yuko izo nyigisho zihindura imyifato zihindura umuntu zikamuhindurira haba zigahindura iterambere ry'igihugu zigatuma n'igihugu kironka izina mu makungu kubera ibyo gikora imyifato nziza mu ntwaro imyifato nziza mu kuringaniza ibikorwa amahoro umutekano nuko ubumenyi ubuhinga ubwo buhinga bugaheza bukiyamamaza bugashoka mu makungu bukaduza ishusho ry'igihugu ibyo rero bitagenze gutyo ntibibazwa umuntu bibazwa nyine igihugu nyine gutwara igihugu umukuru w'igihugu rero yarakwiye ahubwo guhindukira akaraba ibitari ko biratera imbere mu gihugu kubera kumbure hari tito kagindero cyane kubera umwimbo wari witezwe kubera amashuri abantu bize atari wo washitswe ko uhereye kuri bijya vuga agize ati izo mpapuro z'umutsindo nta kimwe zimaze koko yatayezo gusubira mu bahinga akababaza ati jewe nabonye ko hari amakosa akaje mu banye politike hama kagaruka kicarana n'abajya babijejwe bajejwe indero ababyeyi heza bakaraba ingorane zabayizarizo abantu barize nivyo barafise impapuro abantu barafise ubuhinga abantu barafise ubumenyi n'ubushobozi ariko baraburaho babikorera yategezwe rero kuraba uruhara rw'umwe uruhara rwa leta ubwo sigo runiniya mugihe rero abajija bo birahaba woca usanga amashuri yizwe leta kumbure itaringanije amashuri kugira afashe umwana kuronka koko ubumenyi ubumenyi buhinga bushora gutuma ahindura ubumenyi buhinga bushora gutuma ahindura igihugu ubumenyi buhinga bushobora gutuma agira icaremye icakoze ashobora gushora mu gihugu ashobora gushora mu mahanga
kajyo inzamba gateka kawe muri ko murakurikira makuru twabateguriye arabandanya mu gisata c'impunzi kuri uyu wa gatanu haratemaguwe ibitoke by'impunzi z'abarundi baba mu ikambi nyarugusu mu gihugu ca Tanzania amakuru ava muri iyo kambi akavuga ko ibyo bitoke byatemwe n'ugwaruka rw'impunzi z'abarundi rutumwe n'umukuru w'ikambi ni inkuru ya Karine Dusabe
Inkuru ziva muri iyo kambi zivuga ko ibyo bitoke byatanguye gutemagurwa kuva saa mbiri zo mu gitondo cyo kuri uno wa gatanu kikaba cyakogwa n'ugwaruka rw'impunzi z'abarundi zitumwe n'umukuru w'ikambi kugira byitwe ko ari abarundi ubwabo bariko baravyikorera nk'uko umwe muri izo mpunzi abivuga
kuri ibintu abasungu b'abarundi bariko barakora ibintu bitego ero bo barako batimbasiramo ibitoreza gutema de hamanera baje gukurisha ibiko amasa sandi hari mito n'icyenda mwere muri ya gatanu bagatira batuga mito n'icyenda yose n'ibikorwa nyine byabo bya misi yose
Ayo makuru akavuga ko ibyo bikorwa babikora hakiri kare cyane ku buryo isaha zine zigera bahejeje kugutinya ko hari abantu bo hanze y'ikambi bo babona
bakora kana mupolisi arashigikira yabaherekeje nabo muhora kwa mukuru w'ikambi nawe nyine kandi ubu ntibaherekeza sigura ko bashe hibire kongo urumva ngo niwe barabyikorera mugaritegeko ripakuretse mukuru w'ikambi
Uruganda rwa radio inzamba gateka kawe ntirurashobora kuronka Siriase Majenje arongoye ikambi ya Nyarugusu kugira atange umuco kuri ivyo yagirizwa ko ariwe ahimiriza ubwo gwaruka muri ubwo bubisha
Inzamba
Amakuru twabateguriye twabandanirize ku kiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uyu munsi tugaruka ku cizera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agirira sentare ntahinyuzwa aho harahira mu ndwi iheze abacamanza bashasha b'ubwo rwego rw'ubutungane ikiganiro ku isoko tugishikirizwa na Bonfils Niyongere
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
abacamunzu munani bashasha ba sentare na hinyuzwa barahiye binjira mu mabanga yabo ku munsi wa gatanu igenekezo rya 11 mu myandagaro uyu mwaka wa 2023 imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabasabye guterera mu iterambere ry'ubutungane bw'u Burundi bakaba intungane bakagira ubuntu bakitandukanya n'abandi bacamanza uno munsi abandanya gushira imbere ukudahana ihangiro abanonosoye iby'amategeko babona ko ari umuzi w'ibuye none mvo zobari zehe inyisho y'ico kibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri umunsi wa gatandatu igenekezo rya 19 myandagaro umwaka w'2023 mukaba mugishikizwa na Je Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze
ku isi yisirimo ibihendo byinshi bane bato
devandiye tupwisa mwahoze nkorera imana president de la chambre judiciaire de la cour supreme Josir
inyuma yo kurahira kwabo bacamanza bashasha ba sentare ntahinyuzwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yemereye ko hariho ukunyinyurana hagati y'abacamanza bayoboka ukudahana hamwe n'umukuru w'igihugu ashaka ko ubutegetsi bukorera abanyagihugu ari naco gituma hagenywe abacamanza bandi ba sentare ntahinyuzwa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzana impinduka ziboneka mu gisata c'ubutungane kuko bagiye muri sentare ikurira izindi sentare
karurongozi bw'igihugu umukuru w'igihugu yahoragira instrument ubucamanza akabwira igikoresho pour la répression none umukuru w'igihugu avuga ati ubucamanza ahubwo dukure ikintu cyitwa akarenganyo ikintu cyitwa iterabwoba kigikure mu gihugu mugabo ubucamanza avuga ati ahubwo twe dushigikiye répression abagira iterabwoba mu gihugu abarengera amategeko bakaba aribo basasigwa indava n'ubwa mbere mu gihugu aho umukuru w'igihugu ninyana n'ubutungane atari ko burondera ngo bumukorere arondera ko bukorera abene gihugu none tubigumiza uko turi baramare ko je ni kubudimvi ubutungane ni responsabilité internationale de l'état la lutte contre l'impunité c'est le devoir premier des nations unies kugwanya ukudahana none ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritegereza gucungera mu bihugu yuko ibihugu bigwanya kudahana mu Burundi kaba nyirirwa ndagwana mvuga nti rutegereza guhana mbwira umunsi ONU yaje kugira ivari wasu je nkavuga nti ubucamanza ngira ndabufute kuko bwananiye ONU izoba contre moi cyangwa izoba contre la justice iyo abantu umukuru w'igihugu avuga ati dutunganiza abene gihugu bakaba nuvuga ndabaguha umunsi mu gihugu none babo ni ntagondwa ibwirizwa shingiro zitibahana boboka cyangwa amategeko y'igihugu ababwirizwa y'igihugu ntabahana none nimumbwi bazovuga yuko Burundi bushigikiye kudahana Burundi je mpagarariye bushigikiye guhana nibwaba rero urwego rw'ubucamanza nabwo ruhagarariye kudahana urwo rwego tuzogwana nabwo kandi ho nizoshigikira
mwebwe basasa mwinjiye mwaba mugenda aho kwa ngo hasase ntari twahorana mwumve ko ubu turiko dutanga iyindi ntumbero ku buryo bwa muti twubahirize ubutungane twebwe nyine
abakuvuga nabi uhezagire ndetse n'aba
ku bumushingwa manza Vita Nshimira Imana arongoye runani rw'amashirahamwe adakiranira ibyicaro bya politique et force iyo sentare ngo biragoye ko yoci imanza ku neza abanyagihugu kubw'uyo yahoze arongoye sendika y'abacamanza bo mu Burundi Simabu ngo ntacizere umuntu yogira kuri sentare ntahinyuzwa ikiri manza abantu batigeze baronswa uburenganzira bwo kwiregura no kuburana
oya umukuru w'igihugu arihenda cyane kwibaza yuko sentare ntahinyuzwa y'u Burundi ari ihagarariye ubutungane nta butungane buhari iyo sentare ahubwo iri mu bituma mbere isanamu isura y'igihugu itituka abantu bose babagwiza tunga amakungu yose agaharira ivomo Burundi kuko ari ibintu bakora bibaza ngo bavironka mu nyungu za politike canke bagira bomore abo batifuza muga bagasanga bije kugaruka konone iyo ntwaro yo nyine ubwayo ndaguha karoro kamwe gusa katarenga ni ibintu biteye isoni bimara amaje biteye agahinda aho kubona sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yarubahutse gucira urubanza abantu itigeze iburanisha abantu itigeze yumviriza ikabacira urubanza guguherayo hanyuma abo bacira urubanza bakanasaba yuko boronka dosi kugira ngo bunguruze bakayimwa mbere abo batumye bagatega ubwoba bakahaba biruka. Iyo none yo sentare itemera yuko umunyagihugu ashobora kwitwara, umunyagihugu ashobora gucigura ubanza yumvirijwe, iyo sentare ntanyuzwa yobihagariye amategeko gute. Hanyuma rero nibaza yuko iruhande y'ukwitonda mu kuraba abo bagena, mu kuraba n'ingene bakora, hanyuma leta ikanirinda kubabogera, hariho bamwe bamwe bari bategerezwa guhanwa. Uhereye kurujya gateretse Emmanuel yagokeye igihugu, yagokeye utungane, yagokeye abanyagihugu, kandi ibyo igihugu cy'u Burundi n'abakirongoye igihe kiri izina bazoteba babibone. Ubu unye imanza zirigwa zirasekera mu masentare mpuzamakungu, hanyuma ejo uzokumve leta y'u Burundi isubiye gucibwa ibyitegerezwa kuriha, isubiye gucibwa ibyitegerezwa gukorera cyanke ibyitegerezwa kuriha indishi abo yarenganije, kandi ibyo byose babigize babibona. Ibyo byose byatumwe nako kagwi k'abacamanza babagira ibiturire. Abacamanza ni ibyo abacamanza batubahuka kubahiriza amategeko, bize amategeko yategerezwa gukingira igihugu, akanakingira umwuga wabo amategeko yategerezwa no guteza imbere uwo mwuga wabo.
Uzukora ibyo uhora ashaka.
Muriyumviye ko imanza zagondagonde iyo sentare ca co kimwe n'izindi sentare zituma ishusho y'igihugu itosekara mu makungu. Ni no ngaha nyine duce dusozerera ikiganiro ku isoko mwari ko mugishikizwa na Jean Bonfils Niyongere. Ndabaha isango ku munsi wa gatandatu uza na gahwana.
Cari kiganiro ku isoko.
Arakoze Bonfils Niyongere mu kurangiza amakuru twateguriye mu tege amatwi. Amakuru yanditswe ku Burundi nk'uko vya makomisi ya gatandatu. Amakuru y'ibimenyesha makuru tuyashikirizwa na Eddie Claude Ninahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Tatangurire mu bidukikije aho kimenyesha makuru Burundi Eko kivuga kwibangamirwa ibidukikije cyane cyane ibiti bikoreshwa ku bwinshi mu nyubako zitandukanye. Amahegitari n'amahegitari atari make arakoreshwa buri mwaka mu bihugu cyose. Ku bw'icyo kimenyesha makuru ngo haba inyubako za kijambere canke iza kera, izubatswe bisanzwe canke iz'amagorofa, zubakwa mu gisagara canke mu mitumba, zose zirakoresha ibiti. Kubera ibisagara biguma byaguka hamwe n'uko abantu baguma biyongera, ibyo byose bituma ibiti bihahonera. Kugira ngo umuntu agire icyumviro cy'amahegitari y'ibiti akoreshwa mu kubaka, bongeye ko kivuga ko igisenge kimwe cyonyine ku nzu isanzwe yo kubamwo igeretse rimwe hakoreshwa ibiti n'imiburiburi amajana atanu mu gushigikira ico gisenge, hatibagiwe imbaho zishigwa ko isima n'umusenyi bivanze. Ivyo biti amajana atanu bingana n'igice c'hegitari. Birumvikana ko ibiti bihahonera buri mwaka uravye inzu zubakwa mu gihugu cose. Kuva Burundi Eko ngo hari hakwiye gukoreshwa ivyuma mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Tukiri kuri ico kimenyesha makuru nyene Bondi Eko, tuve mu bidukikije tuje mu budandaji. Ku munsi wa gatandatu heze twari twavuze amakamyo abiri yasubijwe inyuma n'ikigo BBN kijejwe kugenzura ko ibidandazwa bikwije ivyangombwa, mu gihe iyo miduga ibiri yari itwaye ivyuma vyo kubaka bidakwije ivyangombwa. Uno munsi tubabwira akamu gategwa n'ishirahamwe rihurikiyemwo abacuruza ivyuma vyo kubaka Fabri Metal mu mfunyafunyo y'ikinyamazuru. Iryo shirahamwe rivuga ko hamwe leta itohagabira hashobora kuba amasanganya aturutse kwiyubakwa ry'amazu kubera hakoreshejwe ivyuma bidakwije ibisabwa. Iryo shirahamwe rivuga ko ryakoze amatohoza mu masoko atandukanye mu gihugu risanga koko hacuruzwa ivyuma bidakwije ibisabwa. Amasoko ryakoreyemwo ni nka Kayanza, Ngozi, Ruvumera, Gitega, Rumonge, Muyinga hamwe no muri quartier asiatique i Bujumbura aho bita mu Carabu. Aho hose ryasanze atakigenda, ari naco gituma risaba leta kuhagabira. Imbere yo gusozera no makuru yanditswe n'imenyesha makuru ku Burundi, tuje kuri ABP Info. Icyo kinyamakuru kivuga ko ibura ry'intebe
yibonekeza mu mashure mu gihe agiye gutangura umwaka w'ishure mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. APPF caragendeye umuyobozi w'indero muri komine ya Muruta mu ntara ya Kayanza. Umuyobozi ararajwe ishinga no kubona hariho intebe ibihumbi bibiri zikozwe mu byuma zavunaguritse ariko hakabura ingene zisanurwa. Ikindi ngo nuko muri iyo komine yose habura intebe zingana n'ibihumbi bitatu amajana indwi na mirongo itandatu na zitatu z'abanyeshure mu gihe umwaka w'ishure buca utangura. Asaba abafashanya mu by'iterambere kugira icyo baterereye kugira ngo umwaka w'ishuri uzotangure biteguye neza kwakira abana. Aha rero niho duciye tugarukiriza amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru ku Burundi muri ino ndwi. Mwari kumwe na Edi Claude Ninazwe, mugire ibihe byiza aho muri hose naho ubutaha kuri Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze mwenzi wacu Edi Claude Ninazwe na hano amakuru twariko turabashikiriza ciye agarukira. Murakoze mwebwe mwese mwariko mutega yompi. Shuzi Mukaze nawe bashikirije nkaba ndabike banuye na hutaha.